Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika iki kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 17 ukwezi kwa kane mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Iminsi 10 irarangiye abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi batanguye kugariza ibyigwa. Utwigo twabaye imbere y'uko abanyeshuri bashira mu ngiro ingingo bari batangaje yo gutangura kugariza ibyigwa twabaye imva gusa. Gushika uyu munsi nta kizero kari ko abanyeshuri bazosubira ku mirimo yabo vuba, kandi nta n'ikimenyetso na kimwe kihari cerekana ko Leta y'u Burundi izosubira kwihweza ingingo yafashe yo guhindura gafashanyo abanyeshuri bahora baronka bita bourse kagahinduka ingurane abanyeshuri bazosubira bakariha barangije amashuri. Hari n'amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Agence Net Presse ku igenekezo rya 15 ryo ku kwezi kwa kane avuga ko muri iki gihe hari abanyeshuri indwi bapfunzwe. Mbega ikintu cyo tuma Leta y'u Burundi n'abanyeshuri batora umuti w'icyo kibazo cya bourse hamwe n'icyo kibazo cy'ingurane n'ikihe? Uruhombo ruhari ku mpande zose muri iki gihe, abanyeshuri bose batitaba umurimo bajejwe, kandi muri iki gihe n'abigisha batari kwatanga inyigisho, Uburundi bw'ejo bukeneye gutorerwa inyishu gute? Kuri ibi bibazo byose twatumiye Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha muri Université Universitaire Libre de Bruxelles. Amilioneza Mushana ye Libera Ntibashira kandi.
Amilioneza. Murakabanda mukije bari kwatwumviriza.
Mwiriwe neza. Turi kumwe kandi na Dr. Aloise Misago akaba ari doyen wa ISCO. Mwiriwe neza Mushia na Aloise Misago.
Mwiriwe neza, ndaramukije n'abatwumviriza.
Mwiriwe neza. Turi kumwe kandi na Richard Chiramunda umukuru wa radio Bujumbura Internationale. Mwiriwe neza Richard.
Turabaramukije kandi turamukije n'abari Bujumbura.
Murakomeye.
Yego turaho.
Reka rero tutabatishije akanya dutangure kuri wowe Libera Ntibashira kandi. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bagiye gukwiza iminsi 10 baratanguye kugaragaza ibyigwa byongeye nta kimenyetso kihari ko Leta y'u Burundi izosubira ku ngingo yafashe. Mbega ku bwanyu umuti ni uyu majambo make
cyane cyo cyumuje kwibutsa no ze ikibazo cha cuko agafashanyo baha abanyeshuri kabi binisi ya Amerika. Umushinga na FD uwe twari kumwe mu mwaka wa 1986 uribuka neza ko Perezida Bagaza yafashe imirimo nk'iyo, ariko urabizi ko twa biri hasi rimwe turabyanga. Umwaka ukurikira twaragize Imana buryo yaraza ku butegetsi iyo ngingo yafutwa mu nyuma ntibyatsiba kugaruka. Mu 2014 Perezida Nkurunziza wenyine yashyize ku itegeko rivuga yuko agafashanyo gahabwa abanyeshuri gahinduka. Icyo gihe bavuga yuko bagatanga bisunze amanota abanyeshuri baronse bari bagize imigwi itatu. Abanyeshuri bafize baviriye hasi rimwe, ababyeyi abarundi bose bari yamira iyo ngingo Petero Nkurunziza yarayikuyeho. Amaze gutorwa mu 2015 ndiko yatowe, icyo ni ikindi kibazo, yagarutse kuri iyo ngingo. Uye yagize deni akafashanyo bahora baronka. Abenshi rero abarundi benshi bavuga iki kibazo ntibasomye itegeko Nkurunziza yashyize ku mukono. Iryo tegeko rirekana neza urisomye yuko umwana wa Nyarucari, umwana w'umukene atazorengana ruzeye icyo bita bakaroria imyaka itatu ya mbere. Agize Imana akahashika, kuko ingingo zose zafashwe uhereye kuri ecole fondamentale. Kuko nje dafise ngiratuja kugaruka ko icegeranyo cy'amanota abanyeshuri baronse muri konkuru ya mbere y'abahejeje ecole fondamentale ndafise amazina detaye kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma. Nafashe ufashe abana ba mbere bashika ijana 81 ku ijana n'abana bo muri miri do Bujumbura. Nta ntara n'imwe yindi irenze abana batatu. nukubuga yuko abana baje muri bagiye muri poste fondamentale benshi nabana bibujumbura mashuri azwi na za Gitega n'ahandi sabana baranyarucana murumva yuko rero akarenganyo kava hasi ubwiza imana yakazoshika akinja muri kaminuza iryo tegeko ivuga yuko no fata article 28 rivuga yuko kwata mwana numwe azogira master atishuye amahera yose yafashe yidodongo denya yazo yafashe yiga igice cy'ambere cy'amashuri mbira ufasha abana b'abarundi abashoboye kuriha deni y'imyaka bafashe imyaka itatu baheje amashuri ni bangahe
yego meko
nuko kwatozo bandane
ikibazo ikibazo nabajije reka turakigaruka ko turakigaruka ko mukanya nashaka mpe n'ijambo doyen misigaro nawe nyene agira
cyo buze nayimejeje vraiment nayimejeje
cyo kibazo turakigaruka ko kuko washizemo ikindi kibazo cyerekana ko abana bo mu muji ari wo uzosanga bafise akarusho barusha abandi
cyo gusa je yategeko navuga narisomye neza ndagira mbwire abari ko batwumvira barabe iteke article 17 na 18 na 19 rire kana neza yuko aganuze iyo deni rizoronga abana bambiri baciye ubwenge tukavuga tukaba tuzi yuko hariho ecole d'excellence amashuri ya karere baheruka kugurura ayo mashuri nayo ajamwo umwana wa mbere ni wa kabiri mu ishuri kiretse
ikibazo nabaje docteur Liberato akiga kwa kora ka docteur Aloise Misago agira icavuze ku byo mushikirije cyane cyane ko hariho abanyeshuri bo mu muji ari bo kenshi na kenshi bazo bafise akarusha rusha abandi banyeshuri bava mu zindi ntara zo Burundi ika nizo article zose muvuze mushya na Aloise Misago jamuri kwa
yego namwumvirije ariko hari ibintu bimwe ngira ngo yagiye avanga nivyo muri decret baravuga yuko hari habana bazi ubwenge kurusha abandi bazoshobora kuronka buff ariko abandi nabo bose atanumwe avuyemwo azoshobora gusaba très buff kandi uraje ni systeme twahoramo ya buff usanga harimwo karenganyo kuko ku banyeshure bashika 14,000 biga muri kaminuza y'u Burundi teranije n'abiga mu makaminuza yigenga bose baraba 40,000 ariko muri abo bose 13,000 gusa nibo baronka bourse abandi nabo ntayo baronka none muri abo baronka bourse hariho abari bafise uburenganzira bwo kuba muri interna batarenga 3,000 gusa urumva rero kuri abo bana bose binjira muri kaminuza bakeyi gusa nibo bovuga yuko bafise avantage ya bourse ariko ubu naho i pre bourse izoba generalize ku banyeshure bose ahubwo je novuga yuko i pre bourse ayije kurenganura umwana wa rukoti atahora afise access kuri bourse hanyuma ikindi nacyo tutokwiragira n'ibintu bibiri isa mbere nuko mu karere no muri Afrika u Burundi ngira ngo nibwo bwari gusigara ari bwonyine butanga bourse uko yatanga ubuye abandi bose baramaze kubivamwo haba muri Tanzania muri Kenya mu Buganda cyangwa mu Rwanda ubu uye hasigaye hari très bourse
egome
twa mu bisanzwe ntibari kuko abanyeshuri ntibogira ko ntuze greve kuko ikintu gihambaye ni ordonnance d'application ahubwo abanyeshuri bari kuguma ku kivi bakavuga bati reka tufashe turabe yuko muri ordonnance d'application hoja mwingingo zo dufasha kurusha
egome reka mwavuze ukuntu mu bihugu bibanye byifashe cyane cyane bihugu byo muri wa muryango mu buseruko bwa Afrika icyo kibazo turakigaruka ko turabe ingene byagenze igihe iyo ngingo yafatwa ariko nashaka ampe n'ijambo Richard Kiramunda akaba nawe nyine akurikirana cyane gose icyo kibazo cy'uruhagararo hari hagati ya Leta y'u Burundi n'abanyeshuri mbega Richard hamwe bwe icyo kibazo mu kibona gute mukanya gato
ego icho kibazo kiratangaje cyane gose kubona kigiteye uhagarara cyane ibujumbura kuko kugira bimere gucyo twumve yuko ari abanyeshuri bafashwe bagararije bako bagira magreve abandi nabo bashitse mu mpimba birerekana yuko hariho akantu gahazwe kariko karategurwa inyuma y'ibyo bintu mugabe cyane nibaza ko tuza kubigaruka ko icyo nashaka kuvuga nuko umuhisi nyakubahwa bakaza Jean Baptiste Yarongo yo Burundi mu igihe yashinga iyo decret kugira bagerageze kushinga Febours yari umuntu yabona kure cyane n'umuntu yarafise vision nationale iyo batabisubiza inyuma muri 87 uno munsi icyo kibazo ntacyari kuba gihari kuko n'umuntu yabona yuko yabona gutwara Burundi agashaka kubutwara nkuko ahandi hose kwishiba butwara akabona yuko yoshira ku murongo Burundi n'ibindi bihugu byose biteye imbere hama yongorane ikahava umushinga ntahe misako yavuze ati Burundi niho nico gihugu cyonyene cyari gisigaye gitanga iyo Pebbles na kare yongeye ko aravuga yuko ahubwo niyo Pebbles yahora ironka niyo Bourse yahora ironka abantu bake cyane bose ni ukuvuga yuko bari bakwiriye ahubwo kwiga ingene iyo Pebbles yoshigwa ko ahubwo n'ingene bazoyisubiza bigatuma leta n'abajejwe za kaminuza biga na cyarecere nabo batanga iyo Pebbles biga ingene bazoyisubiza kwisubiza gute ni kwisubiza mu gihe abo banyeshuri bajeje kaminuza baronsa akazi bakaza barakura kugashahara buhoro buhoro nico cyo tuma abategetsi baca baha n'ingogana n'ingoga abanyeshuri bahejeje akazi kugira babashe kwishura iyo deni rikavaho ni kibazo cyari cyoroshye cyane ushika n'ubu hariho abantu bakurikirana hafi ibibazo by'u Burundi badategera neza uruhagarara icyo kibazo giteye kuko n'ahandi hose niko bimeze na kare ndasubiyemo yuko icyo kibazo cya Bourse ahubwo cyasobanura abanyeshuri gusumba kubashyira hamwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC turi kumwe na Pacific muri Veneza
muri Veneza
muri hehe Pacific
jewe ndaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
nari fite ikibazo n'icyumviro nagire mbaze abatumire kuri bijyanye n'abanyeshuri kuri by'agashaka ka Buru
mu kanya gatoyi nyarusa
nagire rumva ndababaze iki kibazo ingingo leta yafashe yo kwaka akagafashanyo bikaba bigezeho mbere n'abanyeshuri bamwe bafatwa bagafungwa mbere bamwe abatwumva yuko bamaze no gushika mu mpimbo aca mbaza rero umwe muri abo oya ati mbega igihe boba barafashe iyo ngingo boba baregereye abanyeshuri bakababaza ku buryo bakababaza bakumva ibyiyumviro byabo bakabikorera aca kandi mbaza akabazo kagira kabiri ati mbega uwundi nawe nyene avugira abanyeshuri nka mabaza ati mbega hoho by'ukuri boba baragerageje kumvikanisha impande zose ko dusanzwe tuzi ngaha mu Burundi hari umuhuza yatowe kuzoza arahuza impande ziba zishyamiranye mbega boba baramwituye arabahuza ku buryo impande zo kumvikana cyangwa byoba byarananiranye ko ku buryo boba mwiki gihe ko twumva bariko baragira aho bahabutse iki ku buryo boba habuze iki kugira ngo bumvikane mbega amaherezo azoba yahe bigumye guca aya ko byamaze kugira no mu biro kwa Perezida akaba yarabiteye ko igikumi byaba byashyitseyo gute byagiyeyo gute byabashikanyeyo gute ko batabigarukanije hagufi ku buryo ntibishike hariya icyo nicyo kibazo nagire nababaze ku buryo bonye
murakoze Pacific reka ikibazo cya mbere tukibaze Aloise Misago mudwe ku ijambo ku kibazo umushya ntahe Pacific abaji
ego ubwa mbere ikibazo cya Pebbles si ikibazo cyahitaje gitadukiza murazi yuko muri 2014 harabaye inama rukokoma bita etat general de l'education aho muri iyo nama hari haserukiwe inzego zose hariho n'abasekuru abavyeyi basekuru n'abanyeshure hanyuma muri iyo nama abari muri iyo barihweje ukuntu ibintu bimeze ubu nk'ubu uravye ntuzeye budget ya ministere ya enseignement supérieur muri ico gihe ibice 52 ku ijana jagenda mu gufasha abanyeshure mu vyindaro no gufungura kuri budget yose ya ministere hanyuma uravye 10% kuri budget yose ya education byaca bigenda mu kurihira indaro no gufungurira abanyeshure bo muri kaminuza kubera rero yuko ibitiki by'abanyeshuri itera bigwira kandi kubera ecole fondamentale utusanga n'abanyeshure baduga ku bwinshi leta ubwo bushobozi ntabwo yashobora kuronka mu myaka iza ni ukuvuga systeme ya education yoshyirwa hasi yose nicyo gituma rero bavuze bati inyishu kuri icyo kibazo ni très bourse
reka ikibazo cya kabiri tukibaze
hanyuma rero ibi vyerekeye vyo kuganira n'abanyeshure muri rectorat ndazi yuko na directeur wa régie yarabonanye n'abanyeshure inshuro zitari nke arabonana n'abaderege ariko ivyabaye amaswa dusumira nuko hariho abaderege bakeyi baciye basinyira abandi banyeshure batari no muri iyo nama iryo kete rero n'amasinyature atariyo abari yagenda ku mukuru w'igihugu abafashwe rero uko ndavyumva nuko
icyo kibazo cy'abafashwe turagaruka ko mu shyirahe insago
basishya amasinyature
icyo kibazo turagaruka ko
kubera yuko banditse bagira ntuza amareklamasiyo
icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba n'umushyirahe libera ntibashyira kandi agire icyo avuze ko kibazo cabajijwe na Pacifique ariko ikibazo kitoroshe ko Libera ntari mu Burundi abaza niba abanyeshure harabaye inama hagati y'abanyeshure kana leta bagashikiriza ico kibazo umuhuza mu kane gatoyi mushya na Libera
wi naho ntari Burundi ariko kirana ndabikurikirana cyane gose ndazi biba byose n'icuno menyesha no guko cyambi cyoco abanyeshure nta kosa narimwe bagize bazi fashemo neza cyane nari mbona yakaje gukura keza barerekanye yuko Uburundi bufite kazonza yaba atari abategetsi bariko baravyonona muti kubera iki abanyeshuri baritoreye abarepresenta ivyo biri kuri n'amategeko agenga kaminuza na NS abo baserukira nibo bajejwe kuyaga n'abategetsi ingorane abanyeshuri bafise nuze abatwara nuze kaminuza abanyeshuri baserukira abandi batowe baba bari babizi barabanze gufata rero kubapfunga kubera ngo bandikiye umukuru w'igihugu hanyuma akavuga ko Burundi buri muri demokarasi ico umuntu wo kwibaza ibyarizo
ariko umushahara misagaze ko aba abapfunzwe arabatanze cyangwa basinye ku ruhande rw'abandi
ibyo sivyo cyo nikinyoma ndabishuta kibeshuje arapfunzwe n'abadelegi n'uzeye hariho abitavye ubutungane bane umwe nibagiye mu mpimba batatu nta n'umwe aziyo bari jewe ubwanje naravuye hasi ndarondeza ndabaza abo nshobora bose nta n'umwe azi iyo bari icya kabiri abadelegi umunani batowe barirukanywe umwaka wose kubera bandikiye umukuru w'igihugu kwandikira umukuru w'igihugu ngo nikosa ariko twibutse yuko abo bategetsi bose bariho no munsi baciye muri kaminuza bamwe baraserukiye abandi kandi turazi neza ko nabo nyine banditse amakete basabira banafisitiye uburenganzira mugambi ntibapfunzwe ariko ikibazo cya Pacifique ni ikibazo cyiza cyane rwose kuko mu Kirundi turabizi twese yuko iyo abantu batase hari abaje hagati muribuka nuko ubutegetsi buriho bwavuye i Arusha bwaciye mu biganiro n'izingwano batsinze uno munsi rero muri kaminuza bari bakwiye kwicara hamwe no kuvuga abategeye abatwara kaminuza n'abandi n'abaseruke abanyeshuri mugabo kuri ibyo bishoboke leta ntiza gukoresha igikenye ngo ifate itere ubwoba abanyeshure mu bapfungwe abandi bazimangane harabandi bari bibirwa baratwara aho naho izoshika ahubwo bituma abanyeshuri nabo baca bakara kuko muri demokrasi batubwira yuko ari demokrasi mu Burundi demokrasi sino vyita ko ari l'art de la terreur de l'usage de la force ndavuze mu gifaransa demokrasi no kuyaga bashira hamwe nico niyo ngo nagomba guhereza
kuyaga ni kintu cyiza cyane rwose
ariko n'iyo rero ni leta n'abatwara kaminuza bategerezwa kwerekana umutima w'ukuyaga
n'iyo
bita mu gifaransa
konfiyansi
igaruka hagati y'abanyeshuri na cyane cyane abo babaserukira ko bateza kurekugwa abo bapfunzwe bateza kurekugwa hanyuma ibyo nizo bizotuma gaya n'umuntu yakaho kutera kama abanyeshuri mu gihe bo rekura babafunzwe mu gihe babazimiye boboneka mu gihe babirukanye bo busubizwa mu ishuri ibyo zotuma ya confiance garuka ibiganiro bikaba icyo kibazo twese tukagitorera umuti kuko ni kibazo kirabarundi bose ngira ndaje
kumwa kanya kuko mwa kanya mu nyuma reka muze mwampa inshungu finga tubona muri ego ko turi batatu reka duhe ijambo ishaha kira munda nawe nyine agira icavuze ku byashikijwe na Pacifique abaza ati amaherezo nayahe ibintu byabandanya bimeze uko bimeze
ego cyewe icyo nashaka kuvuga ni ko iyo umuntu ariko arategura greve hariho amategeko abanza kwisunga iyo umuntu yandikiye ikete umuntu wari we wese hariho ibintu abwirizwa gukurikirana kugira akagira akavyandika mu neza kugira ntaza kurikiranwe mu nyuma yashize ko umukono hama kugira hagere aho ivyo bibazo bijanwe muri sentare bikaja muri penale abantu bakapfungwa nuko hariho amakosa yagizwe ayo makosa yagizwe nivyo namye mvuga mu ntango ntabashije kubandanya kuko twatukije mu ntango amarara kugira habe amakosa nkayo nuko habaye manipulation ivuye hanze na cane cane bica biboneka yuko habaye manipulation politique kuki manipulation politique ikibazo umuntu
kibaza
none ko kwicyo kibazo muri 2014
n'ere
ki gitangwe gutera ingorane uno munsi
muravuze ikintu cha manipulation politique ibyo murabifitiye zemezo
umuntu agize aravye hirya no hino ingene ivyo bintu biriko birakogwa ukaraba ingene bande babashigikira na bande batabashigikira ukaraba n'umwaka vyatanguriye kwiga igihe cy'amaita general de l'education mu 2014 ukabona yuko icyo kibazo gitanguye gutera induru ubu ucubona neza na neza yuko hariho manipulation quelque part kuko kandi nicyerekana yuko iyo manipulation ihari nuko batigeze bitura nkuko Pacifique yabivuze batigeze bitura umuhuza nta biganiro ubona umengo bashaka kuja gukoresha inguvu kugira baronke ibintu ku nguvu nivyo bimaze imisi vyeze mu gihugu cyacu kuko bavuga bati ibintu byose ni ukugerageza gucisha mu nguvu ivyo nivyo byemezo byerekana yuko hariho manipulation ugasanga rero ikintu cya mbere umuntu abwirizwa gukora abwira twe twamatsiko turabisemerera tubibwira abantu bose ni uko abanyepolitike boza barahagarika kuza barajya mu bibazo by'abakiri bato by'abasore by'abanyeshuri kuko byamaze isubiza inyuma indero yabo bakama aribo bajyanwa mu busho abo bakokeje ayo magreve abo bakokeje iyo ntambara ugasanga bobo bimereye neza mu mashano y'iwabo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Sekuture mwiriwe neza Sekuture muratwumva
yego ndabumva cyane
yego murafite ikibazo murafite muri hehe
ndafite ibibazo n'intererano
muri hehe
ndi mu ntara ya Bururi
munyarutse ikibazo icyumviro
ikibazo cya mbere nagomba kubaza uwo muntu mu mutumire numvise yasomye iyo article abanyeshuri ko bariyamiriza nagomba ndamubaze bavuge atubwire nk'ingingo kanaka zikuru zikura abanyeshuri bariyamiriza kuko hari ingingo imwe yavuze gusa ngo yotuma batadoja muri masteri kubera batatu bararunga uburyo bwo kuyariha amafaranga batwa babaguranye mukaje hari ingingo numvise yuko umunyeshuri amutsayobewe rimwe hanyuma atoba bataye ubwo burenganzira bwo kuronka iyo playbook kandi batazosubira kuyironka naho yomenya umwaka uzobukurikira bogeye yo atikire na sonye mukaje cyane cyo numvise se bikari ibyo nimba yarayisomye araza kuduha umucyo hanyuma intererano nayo ku banyeshuri tubabwira yuko urugamba rukomeye natwe twararwanye twaraciye kandi n'abari imbere yacu bararwanye kandi abaki barwana bose twagiye gutsinda kuko tuba turiko duharanira uburenganzira bwacu rero nibareke gucanamwo bamwe umengo ntibaraba kuko iyo ngingo izo aplike ku munyeshuri we wese batarazi mugambwe batarazi niyabo noneho nibagume hamwe badefend entere imwe gusa hanyuma abo bantu bahanura leta bavuga ngo ni igihugu cy'urundi cyongere kiri gitanga buruse ngahandi hose batanga pre buruse nibareke gufatira kuri buruse igihugu cy'urundi kirimo ibintu byinshi rwose byinshi rero nibo tuzakora ngo buruse ngahandi dushyira ku imeme nivo n'ibindi bihugu niyo bafuta buruse sigura ko urundi buzoca bungana n'u Rwanda kuri nivo ekonomiki nibashyire Burundi kuri meme nivo ekonomika y'ibindi bihugu hanyuma nicyo gihe bazagomba gusuprima buruse nta munyeshuri wanyarucira azovuga ngo ndafise ubwoba bwo kwiga kaminuza kuko azafise amikoro
igome urakoze
make iyo niyo ntererano
yanje urakoze se ko turereka duhe ijambo Libera ntibashaka kandi kuri icyo kibazo cya mbere
turavuze neza cyane mugabe mbere y'uko ndamwishura nagira mbwira Richard yuko ibyo bya manipulation politique ata ntano n'abanyeshuri barabihakanye genaci muri kaminuza se kuturaje kuyivuga abanyeshuri bose bahaciye iyo ngingo barayanse nta manipulation politique icyo gihe muri 1986 yariho muri 2014 nta manipulation politique yariho ni n'ubwo yuko abo bose mbere bari kwafata izo ngingo iyo batitaba ako kadini je ubwanje iyo tari byo deni iyo ako gafashanyo simba dicondo uno muso naba ariko barafata antu zizo ngingo bose ndabazi benshi ndi baba barashitse aho bashitse ntibibagire rero aho baciye ngo bibagire kazoza ku Burundi sekuture rero inuzeye iyo tegeko riri n'ibintu byinshi cyane umuntu aziyoheje ikintu gikuru nuko ubwa mbere bwo uzoba yaronsa gafashanye ari muri six yarigeze ku karonka nashobora ku karonka deni ko ndihenze donc uzoba yafashe deni ari yagize noze six ntazo fatira indi deni pour your six uduye nivyo ntazoronka deni cyane cyane noze yari yabivuze Aloyizi Misigaro ndo risiko iyo tegeko rirenganye ndose akanya no kwandika neza nkamwereka yuko umwana abanyarucari atazosubira kwiga ngo ashobore guheza kaminuza ngo agire na doktora
yego reka turagira akanya gatoya cyane rwose tuhe
n'ijambo reka kunjaniranya kuko hariho byinshi byavuzwe urumva ni babiri bavugira ubutegetsi bwa leta je ndumwe niko ngwanira kazoza ku Burundi kandi cyawe yayivuze ndiko vugira abantu bashika barenga 140 n'abazovuka bose nuko mba rero umwanya ukwiye kuko bobo ni babiri je ndumwe kandi ivyo
umwe wese avuga kanya gato n'ibyo biza kwiragira
cyangwa bizwe cy'akarere na Afrika ntuze sekretari yabikiyeko rutodo ku wasanse mu Burundi uno munsi ni munsi ya 0.5% fata ibihugu byo mu karere ka Afrika rutodo ku wasanse ça varie entre 5 et 8 no kuvuga rero abarundi barakenye cyane ukuntu ego baravuga yuko inzara atayiriho mu Burundi kwizarira mu Rwanda mugabanze ngo barapfa ego baravuga yuko ubutungane buriho mugabanze ngo barapfungwa anagomba kwishura ishara yuko atabutungane buriho mu Burundi ego baravuga yuko hari amahoro ku isi mu Burundi ku 99% ariko abantu barigiye baratugwiza iziganiye iki yose hari bivugwa ishara ni n'abarundi n'amakungu arabibona ibiriko bira mu Burundi nta mwizero numwe w'ubutungane abanyeshuri ashaka kwizigira kubyerekeye akarere ntuze ni nabivuze ntidushobora gufata uburundi ngo tufate nka Kenya canke ububirigi kuko ntahajewe ahandi mu bubirigi risharariye umwana atangura gukora job atafite imyaka 16 ni ukuvuga yuko ayinjira kaminuza afite amahera we yiwe ashobora kwirihira amashuri none ko mu Burundi umwana aheje kaminuza aca ari igishomeri ubwo izima ndakayiheza bazokwishura amahera bayakuye he kubera iki dufata urwaruka kaza ku Burundi tukabashira umugozi mu izosi w'ideni bazoriha ubuzima bwabo bwose bakuru babo bari gufata ingingo abana babo babarungitse mu Bushinwa babangitse muri Yende babangitse muri Maroc muri Algeria n'ahandi
ijambo nacira munda mushanahe
ego bakubwira bakiga ku mahera y'imfashanyo y'ivyo bihugu
mushanahe munda
renganyo nikose ndashigikiye se kuture abanyeshuri babire hasi rimwe bigwanire twarabagwaniye barashe kuronka mu myaka 30 kubera twagwanye Frederic twari kumwe hariho mu myaka 30 ababandanije baronka akugafashanya nibabiye hasi rimwe rero bagwanire n'abarumuna babo
moshe nakira munda namwe kuri cyumviro ni ikibazo cyashikijwe na se kuture mu kanya gatoyi kandi imbere ko ndaguha ijambo ariko nashaka mbwire Libera amafaranga abanyeshuri baronka ariko arakora tujya mwavuze ko tu job s'amafaranga ashobora kuriha kaminuza sinzi ko kaminuza zo mu Bubiligi zo bazimbutse mugabe he wacu umwana akora job ntashobora kuriha amashuri ya kaminuza reka duhe ijambo rero ciramunda kuri ico cyumviro kandi ikibazo ca se kuture
ego imbere yuko mvuga nishura ku kibazo cha sekuture nagira mbire ikintu kimwe Libera jiwe simvugira leta y'u Burundi namba leta y'u Burundi rafisa bayivugira jewe nshikiriza icyumviro canje kandi ndibaza yuko atosubira kuza aravuga ayo majambo kuvyerekeye ivyumviro vyanje yuko no bashigikiye leta y'u Burundi kuvyerekeye rero ivyo sekuture yavuze ari mu muri linye mu mugwi w'abarundi badashaka yuko ibintu bihinduka ifo amakaminuza yose cyangwa amasosiyete yose hama hariho evolution hariho abantu benshi b'abarundi barafise ukuntu bashaka kuguma muri conservatisme yo kwama bari muri bya bindi nyene bagakundana cyane cyane gose kwama bari ko bararonka ibintu byagusha ivyo bintu vya pre-bourse ako kadeni nabivuze ikibazo ni ingene boyishura ikindi kibazo nacyo gikomeye sekuture nkumbure wewe atabona nuko mu mashuri ivyo leta ifitiye droit yo guha abana b'igihugu ni primaire na secondaire mu bindi bihugu byose kaminuza uririhira udashoboye nayo kuyiriha ababyeyi babo badashoboye kuyiriha uca uja mu byerekeye ama structure sociale bakaguha ubushobozi nawe bwo kwiga kubera nkumbure wivuze wamenyesheje yuko uri nyarushari udashobora kuriha ahandi hose nk'ivyo Libera yavuze ngo na majobe tijya uba watanguye ufite imyaka 16 ngaha gupermeta kuriha kaminuza sivyo na gatoyi kuko ubwo bujobe bagira two duhera baronka baduhereza mu mpuzo no tuvakanse no kwigurira utuntu duto duto n'amahera makeye cyane ni 1,000,000 vy'amayero baronka mu mavakanse nivyo kunda ko yirishira amashuri rero je nagira mvuge icyo nishura kuture nuko abarundi bamwe babirizwa kuva muri izo conservatisme zo kwama baronka ama privilege y'imyaka n'imyaka kuko urabona ko muri kaminuza iwacu hariho abantu usanga bamaze imyaka 10 ariyo bari bahindura ama faculty biberaho barabigiza akaza ahubwo kwama bari muri
kaminuza
ivyo pre-bourse ituma abantu baba responsable bakazokwiga
kabati cyo bari kora. Mwimbere ko tuja kwa Jure anashaka ndamuhira ijambo umushanahe Aloise Misago nawe nyene agira icyo bivuze.
Yego nashaka manda ntanga umuco ku kibazo kimwe cerekeye pre-bourse Sekuto yavuze ati umunyeshuri yeshuwe azoca ataha burundu azosubira kuyonga sivyo muri decret article ya 30 iravuga neza yuko 30, 31 na 32 iravuga yuko umunyeshuri nivyo atamenya ibibazo bazobanza bahagarike ariko amenye ikibazo azoca asubira kuronka buff kandi ico si gishasha no mu ngingo za buse yari hasanzwe niko byari bimeze iki nacyo nashaka gutanga ku muco erega muri kaminuza y'u Burundi abanyeshuri bose bari muri grade abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu babandanya biga abandi bari kubagenda mu mastage n'abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere gusa bahagaritse ibyigwa bisigura yuko hafi 80% y'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi babandanya biga ubwa kabiri abaronka buruse saba muri kaminuza y'u Burundi gusa nabo mu makaminuza yigenga bararonka buruse abo nabo nyene bari kubandanya biga bisigura ko rero yuko abo bana bo mu wa mbere bashobora kuba barahenzwe ubundi bwobwo bobandanije biga hanyuma ibindi nabyo biganiro bikabandanya kuko n'ubundi nk'uko nabivuze mu ntango za ngingo zo gushyira mu ngiro iyi decre ntizirasohoka nizo zotomora neza ibintu uko bizogenda hanyuma ikindi naco hariho ukwinubana ukwinubana nibaza ko biri muri kamere y'abarundi igihe umuntu avuga ati banyarucani bazosubira kwiga ati n'ubundi abandi abo bariko bafata ingingo abana babo bari hanze ivyo sivyo na gatoyi twibuke yuko muri u Burundi bwacu abashoboye kwiga bagaheza amashuri bakaronka akazi bari kurushi bisigura yuko nabariya aye abatuvuga ngo ni abana banyarucari bafashwa nabo bashoboye kuronka ubuzi ni ukuvuga rero yuko abo bana batabandanije biga singorane kuri bo gusa singorane kuri nyarucari ku gasozi ni ingorane kandi kuri uwo wese yari asanzwe abafasha na twese twese turimwo ntawo kwikuramwo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jules mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramutsa ndabaramutsa nabo batumire
mwiriwe neza muri hehe
ego dibujonga mu Burundi ama nagira mbaza kabazo kamwe n'intererano nagomba mbaza umutone da kuri iyo bado z'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi
iyo rutsa cyane gose akanya karagiye
ego me mwabona mutubira uko ari ngurane bazosubiza nagoma nsabe umuco abo barongoje muri kaminuza y'u Burundi batubwire ingene abo banyeshuri bagaheza bagasubiza izo ngurane babahereza mu gihe tubona ko turangiza izo universite icyo nkubuzi ama ikibazo cya kabiri nagira mbaze nagira ndamubaze uwoye arongoye fakirite bita ISO nagira ndamubaze ko nkuko bariko baravuga ko bisunga yandi makaminuza nyene yitwara nagira ndamubaze ko icyo baba bariko baravuga n'abandi baduwayo mu handi mahadepartema ko baba batunganya kuzogira aromizi y'amadipome tubahejeje umwaka iki gice cya mbere bita bakaloriya muri kaminuza y'u Burundi kuko barahari basohotse nibabona ko bazoronka amadiplome nk'abandi kuko na diplome zo muri segondere bagira spesifite aktivite zo kugira lomize de diplome nibyo bibazo binari
urakoze Jules urakoze
nonyira nsaba ko bagira abanyeshuri bapfunze ngo fungurwa hama bakagira ibiganiro n'abarongozi ba kaminuza ibintu bikagenda neza nayo handi
urakoze
Jules tugiye gutanga turabita urabwese ku Burundi butera gufata iyindi ntumbero murakoze
urakoze Jules reka dusabe Aloyse Misago agire ica kusubije ku bibazo mubajije mu kane gatoyi cyane gose munsi y'umunota umwe muzaba mukoze
ego abanyeshuri bahejeje diplome zabo zarabonetse kandi diplome zashobora kuba falsifiye zabaye komande mu Bwongereza hanyuma fakulte zose ziriko ziratunganya urutonde rw'abanyeshuri bahejeje kugira bashobore kuzironga ibyerekezo byo gusubiza ingurane naho je nibaza yuko ahubwo hamaze kuboneka ruze pre-bourse leta nizo shigira inguvu kugira ngo amafaranga yaguranywe abanyeshuri bashobore kuyasubiza izo nguvu rero bazashobora kwishyira mu kurondera ubuzi baheze ubuzi abazaba baheje amashuri yabo
yego mushyana libera ntibashaka kandi mu kane gatoyi cyane gose sinzi ko mufise icyo muvuga ku bibazo ni intererano itanzwe na Jules
nuzeye duanye inyishaje gutangana ngira ko idafashe kuko nuzeye uno munsi leta iriho yamaze imyaka inga 10 yoba yashoboye kuronka ubuzi bw'abanyeshuri baje ku kaminuza banganiki ubu rero ukubwira utubwira yuko kubera kugadeni bazoronka abanyeshuri ko leta izoronka ingufu y'ukugira kugira gushaka ibintu bishobora guhakaza abarundi nagira ndamwibutse yuko muri cadre strategique de lutte contre la pauvreté 2 il était question pardon le code d'avivre muri France bibaravugamwe neza imigambi leta rifise kwari uko ishobora gutanga uhejeje kaminuza ku bantu kwanyeshuri 10 bajeje kaminuza huboneka umwe aronka kazi ibyo rero nibaza ko bitaranashoboka ubu rero simbona ingene twihweje itunga ry'igihugu aho rigeze ingene leta izoshobora gufata abanyeshuri dufata muri kaminuza gusa 14 habaheza nk'amajana 6 ku mwaka ingene bazoshobora kuronka akazi k'abantu 6 yo argument n'ifashe na gatoyi ntiduhenda barundi
mukanya
ashobora kuza bazori liha buzima bwabo bwose
mukanya turamusabagire icavuze ariko nagomba tubanze duhe ijambo Sylvestre turi kumwe ngaha mwiwe neza Sylvestre
mwiriwe nyakubaho ngorije
Frederic mwiriwe neza muri hehe
Kirembone ndi buga andura hazi nteruka kuva muri nuze muri Madagascar niyo natembere ubu naje tarutse buganda
yego me murafite ikibazo murafite kimvira mu kane gatoya cyane gose
ye mu kane gatoya simbona yuko abo bana bo muri neverite bo bafasha kugira ngo bakomeze amashuri kuko niko kazoza ku Burundi bwa jeje bundi none niba abura amashuri hanyuma kazoza kije bundi tuzogakura uje nawe kubwiye Frederic nako kwiri ku Burundi kabisa harimo ibibazo byinshi cyane ibyo bibazo biragoye cyane urabona umwana yatsinze ntabona amashuri kandi biri mu Burundi urabona birakomeye cyane harimo ingorane nyinshi nibareka abo bana benshi bazoba bazoshinga leta nshasha ihindura Burundi bushasha kandi mugabo bakahuragwa nabo basekuru babo nabo base babo nabo base babo barondera ukuri bareke guharira bareke gushinga ibidashoboka iyo bari mu biganiro ugasanga bafite ibidashoboka niyanzikizi ibibondo byabo niyanzikizi ibibondo byacu zose bikaba biriha ibyo batazi bizo bikaba byishyura ibyo batabonye barondera ukuri ibibondo byacu byige kandi bigende neza mu mahoro bafate amashuri meza bamenye ubwenge hanyuma ibyo ubundi hagira Uburundi bushasha kuko urabona Uburundi bwacu buri kuburacyatara buri kuburaza kure
urakoze Sylvestre reka duhe ijambo umushinjacyaha Richard Kiramunda agira icyo avuze ku kamu gatewe na Sylvestre avuga ko abarundi bakwiye kurondera ukuri eka bagafasha ibibondo eka kazoza ku Burundi Burundi bwejo kugira ngo Burundi ufate eka ubandanye inzira ibindi bihugu byifashe neza bitera imbere reka
ego icyo cyo nashaka kuvuga ni mbega iyo mfashanyo na mahera angahe na mahera make cyane gose umuntu yahari uyu mengo n'amahero ashika kuri 30 atarenga icyo yarabamariye icyo amaze ayo mahera amariye abanyeshuri kenshi no kugira bayakoreshe muri transporto bagirishe amafotokopi bagire n'utuntu abamarira utuntu dutoyi cyane gose icyo leta n'abajejwe kaminuza bari bakwiye kugira hamwe babakuye ko iyo bourse bakayihindura ikaba ideni nuko deja bofata ivyo bintu kahora kabafashamwo ako ka bourse bakaca babishyira mu maservice ya za kaminuza bakabitanga kwa gusa bakazana amafotokopiyeze abanyeshuri bagashobora kugira amakopi yabo transport bakagarukana ya mabisi yahora abatwara ku ishuri abatwara abakura iyo baba abatwara ku ishuri abakura mu makaminuza abatwara mu yindi kaminuza bakabigarukana bikaba bigashigwa ko byukuri kandi abanyeshuri bakagenda kwa gusa utwo tuntu twose bahora bakoresha bakoresheje iyo buruse bigatuma leta rero igabihindura muri service bohaye abanyeshuri ikindi nacho ndagisubiramo nuko baronse ideni ryo kwiga ahubwo uronse ideni kenshi niyo ugiye muri za banki bakaguha ideni upayo ukomye amashi kuko uba wahiganwe mu bantu baronka ideni n'abanyeshuri rero b'abarundi bari bakwiriye kugushima bagakoma amashi ahubwo ko niyo deni bayironse mugabo icyo nguma mpagaze ko ningene izokwishugwa kwishugwa ndavuze nshimitse nifuza yuko abajejwe icyo kibazo boshyiraho plan yo kwishyura iryo deni ari uko uyo munyeshuri aronkejwe akazi bagakura agapursantaje gatoyi bakaza barishyura iryo deni baronse
kugira iki icyumviro cyawe mushanaheri Charles ka libera nwa shakandi agiye cha kivuze ko umunota umwe ka turasaba kandi na Louise Misago nawe nyine agiye icha kivuze ko kubyerekeye ibintu kaminuza yo korohereza nk'abanyeshuri ego duga kwijambo
no nari kunaga bira ishari yuko agafashanyo baronka ni 2009 abari muri interna no kuvuga amahera 3 abatari muri interna ntihenze ni 331 no kuvuga amahero 10 gusa urumva namahera make cyane gose ayo oye ngibitarishari yuko abari muri internet barafungurirwa bakaryama ayo 331 niyo bapangamwe bagafungura n'ibindi ayo mahera ni make cyane ahubwo igikwiye no kuraba akugafashanyo abanyeshuri bagumaguma baronka n'ibindi deni iyo yova jenfi sizindi nzira no kuraba itunga gihugu uburundi n'ubukenye mukenye ico no kuyita bonne gouvernance uburundi n'ubukenye dufate akarorero amahera anyuruzwa yose yo kunyinjira mu gihugu paje yatwagwa n'abantu bato bato le gros poisson akinjira mu gihugu agacaja muri case ijejwe ikibazo cy'uburezi mu Burundi uburundi bufise parlementaire bashikije na 18 sinirwa ndinjira mu madeba y'ico bamaze ni iki umurundi wese razi ico bamaze mugabo ntidukeneye uburundi bukeneye aba parlementaire bashikije na 18 30 barakwiye
reka dujambo na Aloise Bisago
bikenewe bashirikori ntoyi ku bintu biimporte bya Alex imiduga myiza ayo ma GSM dernier cri ibintu by'itabi amaliqueur ako gapourcentage bo bashize ko kaje muri iyo kese yo gufasha igisata cy'indero
ego me Aloise Misago namwe mugira icyo muvuze ku byashikijwe na Richard ndabona Emmanuel Atrindiri umunyanyi radio ijwi ry'America mu kanya gatwe cyane ngose munsi munota umwe
ego ubwa mbere ndashaka ndabye yuko leta y'u Burundi ataburyo ifise bugu hakazi uwuhejeje wese kera tuciga waheza uzi yuko leta isiguha akazi yuko twari tukibake ubu ni benshi nico gituma abanyeshuri tubahimiriza kuba abakoresha nabo nyene nibibaze yuko bazoba abakozi ba leta bose ubugira kabiri nibyo libera yavuze yuko Burundi budakenye dufise possibilite nyinshi zo gutunga no gutunganya igihugu cyacu aba banyeshuri rero bamaze kuviga bakabyishyiramwo bakaba ba entrepreneur uburundi buzoshobora kogorora bazoheza abaheze akaza abandi n'ubundi benshi uzosanga bakora mu ma secteur privé izo rero biriko biraza buhoro buhoro igihe uri hanze hari ibintu bimwe bidashobora kubona nk'ubu muri ati batubwiye neza yuko nko mu mwaka uheze naho twari mu bihe bigoye hariho amashirahamwe arenga igihumbi yatangujwe mu Burundi yagiye kwiyandikisha. Bisigura rero yuko buke buke n'abarundi bazoshobora kuba entrepreneur bakaba nabo bahejeje bagashobora gutangura ubuzi bwabo bagahereza ubuzi abandi. Akamunotera rero nuko nabo banyeshure bogaruka mu ishure hanyuma amareka amaso yabo bakayagira ari uko bariko baratoza
ikizi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Emmanuela. Emmanuela, muri neza?
Yiriwe.
Yiriwe, muri hehe?
Keje ndi ngahe Bujumbura.
Murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane gose.
Ije ni ikibazo mfite nshaka kubaza uwo muntu abukapa rangwe gisata kimwe cyo muri isoko. Nasakumaza yuko ingingo bafashe imayo yo kwirukana abanyeshuri abandi bakabafunga yuko babonye ari yobishika yoke muri icyo kibazo abanyeshuri bafite cyane ko bavuga yuko umuntu kugira azoze muri masteri azobanza kurisha ingurane bamuhaye bwa mbere urumva yuko umuntu azoba uriyo ngurane bazaba bamuhoje yamahirwe yo kwiga masteri ahumenga niho nashaka bampumutse murakoze.
Urakoze Emmanuel, reka tumi jambo Aloyce Misago mu kanya gatoya cyane rwose. Ikibazo cya Emmanuel cyerekeye cyane cyane iyo ngingo.
Yego, ntuze kiramunda yamaze kukivuga nuko muri kamere k'abarundi hamaze kwinjiramwo izi gukoresha inguvu. Umunyeshuri aravuga ati jewe icyo nshaka ni iki, utagikoze ndahagarika ivyigwa. Aho rero muri ico gihe ucusanga bigora ingene abantu baganira. Santa detaye zigituma bamwe bamwe birukanywe, ariko cyane cyane bihagaze ngaho ku kudadaza. Ni byiza rero yuko bamwe n'abandi badeburura gatoyi kugira ngo ibyo biganiro bishoboke.
Mu kane gatoyi cyane rwose kuri ico kibazo cy'abanyeshuri bafunzwe, hari amakuru mufise bazorekugwa ryari, bafungiwe iki mu kane gato?
Ibyo bibazo turabikurikirana cyane cyane nk'ubu uye umwe wese urongoye igisata wese arakurikirana ibizajejwe. Genda ziko nko muri isuko hari abanyeshuri bari bafashwe ku mvo zitoho z'amatohoza ariko barekuwe. Ibisigaye navyo birabwa n'ubujejwe security muri kaminuza niwe aheza akabikurikirana, ariko ndibaza yuko nabo bose basanze ataco bagirizwa bazo barekura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean-Marie. Jean-Marie, mwiwe neza?
Mwiwe.
Murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane rwose.
Ikibazo nagomba mbaze.
Yego.
Mumbarize umutumire ni Professeur Rivera. Hari ikintu yavuze cerekeye aba bapfunzwe. Tumba twaze batubarize muri urya rwandiko banditse kinone kubera iki basize mu mapo ugasanga aho abandi basinyiwe batabizi. Ibyo ubona ko ntabizi amategeko hari akamaro byo babifitiye igihugu kuri rwaruka rw'ejo. Ibyo hagaze turashigikira amakosa k'umuntu musinyiye po hagusigashira ku nimero telefone dusanga ari ingorane iyo tukazokwama tubyamamo. Urwaruka baturere neza muri kazoza kejo. Murakoze
Jean-Marie. Moshi yana Elibera zashaka mu kanya gato cyane rwose.
Ikosa ryarabaye, nibaza ko amategeko y'u Burundi arasigura neza ingene procedure igenda. Si le recteur de l'université du Burundi a serukira la communauté universitaire ategerezwa gutanga kugira deminasi akandika, hanyuma abajejwe ubutungane bagaca bishyira mu ngiro. Ikosa rininiya rero je ndarishira cyane cyane ku barongoye kaminuza, ari ijisho ry'umugambi uri ku butegetsi aho kuba ijisho rya communauté universitaire. Umuri recteur d'université ni nk'umubyeyi, wabonye umubyeyi ashobora gufata umwana wiwe akamushyira mu ngorane nk'izo abategetsi bariko baragira ku banyeshuri.
Libera, mubuze ko lecteur ari ijisho rya
nibaza ko atamatohoza yabaye.
Mubuze ko lecteur Libera ni mushaka kugenda mutavuze naye mutasiguye neza. Murafite ivyemezo ko lecteur ari ijisho ry'ubutegetsi atari ijisho ry'abanyeshuri, ari umuntu arongoye kaminuza?
Byoroshe cyane. Nuzeye imbere y'uko aba nuzeye lecteur de l'université du Burundi yari secrétaire permanent muri enseignement supérieur de recherche scientifique niwe yari président wa les états généraux de l'éducation jewe twaragiye en contact ndatereye ibyumviro ndamwereka iki kibazo cha bourse ko bizotera ingorane
reka tubandanye abantu b'injabwenge bibirakira zira kujuja abantu canke gufata abantu mu kivunge cyo
harabaye inankete des questions qui ont été adressées kuri bamwe bamwe mugana échantillon n'abantu bari bitoreye ba bishura ibyo bashaka ndashaka kuvuga rero ko pre-bourse byatsiriye muri nuze muri état généraux kuko baruri bavuga ururimi rumwe gusa nta débat contradictoire yabaye muri les états généraux n'ibintu byari byateguwe kugira ibyari yadekereye muri 2014 ije mu ngiro niwashaka bayihindure ku neza bibo nyine bifuza kugira ideni kugafashanyo kuko mu 2014 ntibyari ideni kwari ukubaha nk'ifashanyo baravya amanota
reka ndabakanya ko gusozera umwe reka dutangurire kuri Lois Misago akamumotera abanyeshuri muri iki gihe akamo mwotera leta y'Urundi kuko ibintu ntibiteza kuguma bimeze uko bimeze hateza kuboneka inyishu kugira ngo ugwaruka gw'Urundi eka nyigisho zo muri kaminuza zihambaye cyane kuri kazoza ku Burundi zibandanye akamo mwotera na kahe abanyeshuri eka na leta y'Urundi
je na kizivuze kare akamo notera abanyeshuri nuko bo bitse kukizi cyane cyane abo bana b'umwaka wa mbere bibuke yuko bene wabo bariko bariga hanyuma umwanya bata ntizogaruka leta nayo ibonye bari ku kizi ndazi neza yuko izoheza ikagira ibiganiro cyane cyane byo gusigura ingene iyo mingo yaje
emotion ntahe namwe libera ntibashira kandi kamumotera abanyeshuri ikana kamumotera leta
kamumotera leta nuko borekura abanyeshuri bose bafunzwe nabo birukanywe bakabusubiza uburenganzira bwabo bwo kwiga kuko bazize kubera abaserukira abandi hanyuma abo bamaze kurekurwa nabo bafunzwe n'abanyururwe bose bamaze kuboneka abanyeshuri baca basubira mu mashure hanyuma ariko rero haba ibiganiro birashe bakeneye abashinga ntahe Burundi bakenye bafashe kugira tutegure kazoza ku Burundi twubaka ku Burundi butere imbere kibigihugu citeka
Mwushia na hee na mwe Richard Tiramunda kamumotera impande zose na kahe ibintu ntibiteza kuguma bimeze uko biri ugwaruka eka mu gihe ugwaruka gu Burundi rutariko ruriga mu gihe abigisha muri kaminuza batariko batanga inyigisho n'uruhombo rukomeye cyane rwose ku Burundi ubwo ruhombo rurangira gute Mwushia na hee Richard Tiramunda
ego cyo cyo nashaka kuvuga nuko nimba uno musi tuko turavuga ikibazo gihari uno musi muri kaminuza nuko je mbona ikibazo cha pre-bourse atari yo ngorane ahubwo hariho ibintu byari byateguwe kugira habakagume abanyepolitike bamwe bamwe bagerageze kubikoresha muri opposition no mu bindi bitari bike igikomeye uno musi nuko icambere abanyeshuri la jeunesse burundaise yo kwima amatwi abo banyepolitike baba bari mu opposition cyankwe bari muri leta kugira bafate bikonsentre ku buzima bwabo baheze amashuri mu mutekano ibyo vya pre-bourse navyo ingene bibwirizwa kuba nuko nimba hariho ibibazo nyamukuru bitahejeje kwiga muri état généraux de l'éducation muri 2014 bagaruke bavyige bicarane abarezi ariyo ba professeur université bahamagare abanyeshuri basubire bige abo banyeshuri nabo bagerageze babike icyo shavuga toyi kugira leta n'abarezi babo babasigurire neza ibyo ari byo hama bose hamwe bicare bakuri icyo kibazo mu nzira kandi kaminuza basubire bige ako kajagari kahere kuko nakare ntikanaboneka cyane niyo kariko karava utabonye yuko ari ibyo bintu nyene bya politike byakorotsemo ahandi ho icyo kibazo ntacare gihari nibicare biga icyo kibazo basubiza abanyeshuri ni ishuri abarezi nabo babaje ko nabo nyene babahumurize babasigurire neza ivyo ari byo hama ibikorwa bibandanya muri kaminuza. Murakoze
Richard. Murakoze namwe Richard Cyamunda, ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire. Ndagushimiye nawe Professeur Libera ntibashya kandi watwe kanya kugira ngo tuganire. Ndagushimiye Dr. Aloys Misago uko mwigoye mwari mufite inama ariko mwashoboye kuza muri kiganiro eka muranakirangije. Murakoze cyane gose. Turashimiye abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo. Turashimiye na ingenieur yadufashe mu byabwizuma, tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara yadufashe kwegeranya kiganiro. Turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.